Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Radio Ijwi ya Amerika isanganyira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Undi we neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkundikije. Murundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 Ijwi ya Amerika. Ikaze mu makuru yacu yo ku isaha. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yatangije cese kuri uyu wa gatanu rusasuma izokorwa mu gihugu cyose.
Bahamagariye kwitabira iyi rusasuma, tubasaba kandi kuzokwishyura neza ibibazo bazobabaza.
Umunyamatungo w'umunyarwanda Tribera Rujugiro ayabatwa hariyamiriza icyemezo cyafashwe na sentare yamwagirije icyaha cyo gukoresha inyandiko mpimbano. Abaserukira ishyirahamwe ry'ugufashanya mu by'ubutunzi by'ibihugu byo muri Afurika yo mu Burengero bashyitse uno munsi ku gatanu ku murwa mukuru wa Guinea Conakry mu biganiro n'abategetsi b'abasirikare bakwiye ku butegetsi Perezida Alpha Condé. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Abaserukira ishyirahamwe ry'ugufashanya mu by'ubutunzi by'ibihugu byo muri Afurika yo mu Burengero bashyitse uno munsi ku gatanu ku murwa mukuru wa Guinea Conakry mu biganiro n'abategetsi b'abasirikare bakuye ku butegetsi Perezida Alpha Condé. Ni inkuru ya Fidele Nyongabo.
Izo ntumwa zizeye ko zishobora kumvisha abagize kudeta gutuma basubiza ubutegetsi abasivile hisunzwe ibwirizwa nshingiro. Vyitezwe ko abaserukira ishyirahamwe CEDEAO basaba abagize kudeta kugena umushikiranganji wa mbere w'umusivile yizigiwe mu buryo bwihuta bushoboka. Ivyo kugira bifashe igihugu ca Guinea gusubira mu nzira yubahiriza ibwirizwa nshingiro. Kudeta igira ya gatatu mu karere ko muri Afrika mu Burengero kuva mu kwezi kwa kane yongereje ubwoba ko ako karere kariko gasubira mu ntwaro z'igisirikare. Abategetsi bo muri ako karere barahagaritse Guinea mwishyirahamwe CEDEAO ku munsi wa gatatu, yamara nta bindi bihano birengaho bafashe. Kudeta yo ku munsi w'Imana muri Guinea yari yamirijwe n'ibihugu bikorana na Guinea birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ku munsi wa kane ko ataruhara zagize mu ifatwa ry'ubutegetsi muri ico gihugu. Inyuma y'uko amasanamu ya video y'abasirikare b'Abanyamerika ari mu banyagine bari mu kamwemwe igiye kudeta yaba ku munsi w'Imana yagiye ahabona.
Urakoze Fidele. Afrika y'epfo iriko iracandaga abana mu ntumbero yo kubakingira ikiza cya COVID-19 biri mu mugambi wo kugaragaza incanco z'igihugu cy'Ubushinwa. Ni inkuru dushikirizwa n'ubundi na mugenzi wacu Fidele Nyongabo.
Uwo mugambi uri gukogwa mu makungu zokoresha abantu 2,000 muri Afrika y'Epfo n'abandi 12,000 muri Kenya, Philippines, Chili na Malaysia. Abana ba mbere muri Afrika y'Epfo bacandagiwe ku mugwa mukuru Pretoria. Abandi bazohabwa ugo rucanco mu bindi bice bitandatu byo mu gihugu. Nk'uko byatangajwe ni Societe Sinovac uno munsi ku wa gatanu. Icyo uwo mugambi ushaka gushikako no gusuzuma niba ugo rucanco rukora neza ku bantu. Ibiharuro bimaze kwemezwa by'abanduye COVID-19 muri Afrika y'Epfo ni 2,200,800 harimwo 84,000 327 bamaze gupfa. Ico gihugu gihanganye muri iki gihe n'ibiharuro by'abandura COVID-19 biriko vyiyongera bikomeye cyane kubera ubwoko bw'uwo mugera bwa Delta.
Dusubire ku gushimira Fidele. Abantu bane bari mu bashaka kwiyonkora ku gihugu ca Cameroon baciriwe urubanza rwo gupfa. Ni inkuru ya Fidele Nyongabo.
Ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi uno munsi kwa gatanu bwatangaje ko abo bantu bane bava mu ntara ziri mu mutekano muke zivuga ururimi rw'Icyongereza zo muri Cameroon baciriwe ico gihano kubera bagirijwe ko bishe abana b'abanyeshuri ndwi. Sentare ya gisirikare ku munsi wa kabiri yabaciriye igihano cy'ukwicwa barashwe abanyagihugu barorera bagiwe n'ivyaha vy'iterabwoba, kugwanya leta, kugumuka n'ubwicanyi. Abo bana bari bafise imyaka iri hagati 9 na 12 bishwe mu kwezi kw'icumi mu mwaka uheze w'2020 igihe abantu bitwaje ibigwanisho barasa ku ishure biga ko ahitwa Kumba mu ntara yo mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu. Nimwe mu ntara zibiri zo mu burengero bw'igihugu ziri mu mugumuko w'abashaka kwiyonkora ku gihugu umaze igihe kirekire. Abantu barenga 3,500 barishwe, abandi barenga 700,000 barava mu zabo. Amashirahamwe haranira agateka ka muntu avuga ko amabi yakozwe n'impande zose, haba abashaka kwiyonkora ku gihugu canke inteko za leta. Abashaka kwiyonkora ku gihugu batari bake baracirwa igihano cyo gupfa mu myaka irangiye, n'ata muntu n'umwe aricwa bifatiye kuri ico gihano kiringo kirenga imyaka 20.
Muri kumwe n'abandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Mukanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. amakuru mu karere tuyatangurire mu Burundi. Umukuru w'igihugu yatanguje icese kuri uyu wa gatanu rusansuma izokorwa mu gihugu cyose. Ifite umugambi wo kumenya ingene abarundi bose bangana gushika ubu, ingene babayeho n'ubutunzi bafise n'ingene bungana naho buturuka. Umukuru w'igihugu n'abajejwe ikigo kijejwe biharuro mu gihugu basigura ko ari uburyo bushasha bwo guteza imbere igihugu n'ukuntu abanyagihugu babayeho hafatiwe ku biharuro bigezwe ko rusansuma igihugu cyose yaheruka mwaka 2008. N'inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru ari Kigali mu Rwanda.
Rusasuma nkuru y'igihugu cyose yatangujwe icese kuri uyu wa gatanu izorangira mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri. Umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye yuguruye ibikorwa vy'iyo rusansuma ahamagarira abantu bose baba mu Burundi kuyitabira atanumwe avuyemwo. Bitekanijwe ko abayikora bazoca ku rugo rwose mu gihugu ku mitumba yose iri mu Burundi.
Tubahamagariye kwitabira iyi rusasuma, tubasaba kandi kuzokwishura neza ibibazo bazobabaza kugira ngo ntihagire urugo na rumwe rwobura ayo mahigwe canke ngo ruhabe rutanga inyishu zitarizo. Abatazokwitaba rusasuma bizoba bisa n'uko batari mu gihugu, kuko ibiharuro vyiza nivyo bifasha mu iterambere ry'igihugu, bigatanga ishusho ry'ingene ibisata bitandukanye byifashe mu gihugu, bikerekana kandi n'ahakwiye gushyirwa ingufu nyinshi mu guteza imbere igihugu. Bitubera nk'umunzane upima aho igihugu kigeze mu iterambere ry'abenegihugu mu bijanye n'ingene babayeho, uko bakika umusaya naho bakura amikoro. Ndizeye yuko abantu bose bagiye kuja ku kivi kugira ngo isuzuma rize rigere risanga twese tumeze neza, kuko mu migenzo y'ikirundi ntawuhaya ubukene, ntawuhaya amabi kuri we.
Iyo rusansuma igira kane inyuma y'izindi zabaye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo irindwi n'icenda muri mirongo icenda no mu bihumbi bibiri n'umunani. Rusansuma yatangujwe icese uyu munsi iranafise ico itandukaniyeko n'izo zindi, nk'uko Perezida Ndayishimiye yavyibukije ku mugwa mukuru w'ubutunzi i Bujumbura.
Zozo zagarukira kuri rusasuma y'abenegihugu n'uburaro gusa. Iyi rusasuma izofasha no gutororokanya ibiharuro bijanye n'uburimyi n'ubworozi, nayo ibizovamwo navyo nivyo bizofasha leta gushyira mu ngiro imigambi yo guteza imbere bimwe biboneka igisata c'uburimyi n'ubworozi mu ntumbero yo kugira ngenderwako mu kurwanya ubukene maze rya hangiro ry'ingene dushaka ko Burundi bwaba bumeze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu. Turishige ko bidatevye, kuko murabona dusigaje imyaka itatu gusa. Bizodufasha rero mu ngo zacu kwisuzuma no kubona aho turiko turagwiza umwimbu n'aho twadebukiwe, gutyo bidufashe kwigira inama.
Ikigo kijejwe kwegeranya ibiharuro mu gihugu Istebu kiributsa bikuru bikuru bizoshimikirwa ko iruhande yo guharura baba mu gihugu. Nikora Ndayishimiye n'umuyobozi mukuru wa Istebu.
Ubwa mbere icyo dutezwa kuraba ni ukubanza kumenya igitigiri cy'abarimyi n'aborozi mu Burundi ni iki, mbe borora ibiki, barima ibiki, bafite ibihe bikoresho bakoresha kugira ngo bashobore kurima, hariho ibikoresho bigezweho cyane bakoresha ibikoresho bya kera, hanyuma tuzajya dukora andi matohoza yimbitse mu bijanye n'uburozi n'uburimyi bw'imboga n'ivyamwa n'abatera ibiti borora inzuki.
Uwundi mugambi w'iyo rusansuma no gukangurira abarundi kugabanya imvyaro nk'uko bishikirizwa n'umushikiranganji w'amagara y'abantu Tade Ndikumana.
Leta y'u Burundi iraje ushinga n'uko abenegihugu bogira amagara meza. Gutandukanya imvyaro no kuvyara bake ni inkomoko y'amagara meza, nico gituma duhamagariye abenegihugu kugabanya imvyaro kugira dushikire rya hangiro ry'igihugu cacu ry'uko mu mwaka wa 2025 atamuvyeyi yorenza abana batatu.
Icyo gikorwa cha rusansuma nkuru gifashwe mu mugongo na ONU biciye mu gisata cayo kijejwe abanyagihugu n'igwirana ry'abantu FINUAP. Ikigo Istebu cerekana ko gifatiye kuri rusansuma iheruka n'ingene abanyagihugu biyongereye ubu Abarundi barenga gato imiliyoni cumi na zibiri. Ibice cumi na bitatu ku ijana vyabo baba mu bisagara, mu gihe ibice birenga mirongo umunani ku ijana nabo ari abarimyi. Pierre Claver nkuru Kigali ku bw'ijwi ry'Amerika.
Dukurikira mu Rwanda, umunyamatungo umunyarwanda Tribere Rujugiro ayabatwa ari yamiriza icemezo ca sentare yamwagirije icaha co gukoresha inyandiko mpimbano no kurigisa umutungo ivyaha bifitaniye isano n'inyubakwa ibucuruzi yarizwe nka Union Trade Center UTC mu kwezi kwa gatandatu sentare yisumbuye ya Nyarugenge yafashe icyemezo ko Rujugiro n'abandi babiri Uwantege Mutambuka Anika na Watson Nicolas ica umwe wese muri bo ihadabu irenze imiliyoni zibiri z'amafaranga y'u Rwanda n'imyaka cumi y'igifungo. Tubera Rujugiro avuga ko atemera iby'urwo rubanza rwabaye amaze gutsinda u Rwanda muri sentare y'umuryango w'ibihugu vyo mu buseruko. Mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana yavuganye na Rujugiro ayabatwa abanza kumubaza ivyanegura muri urwo rubanza.
Icyambere nenga nuko umuntu anenga urubanza uko rwaciwe iyo yaruguranye nuko urwo rubanza rwabaye ntabizi nagiye kumenyeshwa uko urubanza rwaciwe ariko batigeze bambwira ko ruriho. Icyo nicyo cyambere. Icya kabiri nuko kunshira urubanza kandi ari sivile batampaye uburyo bwo kohereza umuntu umpagararira numva bidaciye mu buryo.
Kuba mutari muhari no kuba mutarahagarariwe mu mategeko musanga inyungu zanyu zarahazahariye?
Zarahazahariye rwose kuko urwo rubanza nta hantu rwari rushingiye. Iyo tuhaba tuba twaraberetse ko ibyo bavuga nta shingiro bifite.
Umushinjacyaha abarega kuba mwarumvikanye n'uwitwa Nicolas Watson ku mafaranga agombaga kwishyurwa ariko abanyamuryango ba UTC batabizi.
Icyo kintu naracyumvise ariko bakivuga kuko n'ubu rubanza ntabwo nzi birimo, ntacyo bamenyesheje. Bamenyesheje gusa ko natsinzwe ibigeze bambwira urwo rubanza icyo rwari rushingiyeho. Ariko ngerageje gukoresha ibitekerezo nkareba byavuye he. UTC nka sosiyete yari ifitiye ideni yewe, noneho iryo deni ndigurisha Nick aranyishyura, hanyuma bariwe usigara yishyuza UTC aho kugira ngo abe ari jyewe uyishyuza. Ntabwo numva ko icyo kintu kibaho mu masosiyete yose. Hari ahantu bihuriye n'inyandiko z'impimbano kuko mu bitabo bya UTC iryo deni ririmo, ariko ryari deni ryanjye noneho ndigurisha ku wundi muntu. Ibyo ari icyana gatoya.
None se uko mufite ubwiganze bw'imigabane bwa 97% muri UTC abandi bakagira 3% gasigaye, hari ijambo bagiraga mu byemezo byafatwaga ku buryo kutababwira byavamo icyaha?
Nta na gatoya kuko mu mategeko ya sosiyete iyo ufite 76% y'imigabane ni wowe ufata decision nta ubajije, kuko niyo mwajya mu nama bakavuga bati dutore uburi majorite ni wowe utora. Urumva rero no kubahamagara ni nko gutesha umwanya.
Mukanya mwavugaga yuko mutashoboye kwitabira urubanza, ni ryari mwamenyeshejwe ko urubanza ruzaba? Urupapuro rubasaba kwitaba urukiko mwaruboneye igihe?
Ntarwo twigeze turonka, nta nubwo twigeze tumenya urwo rubanza ko ruriho. Icyo twamenye ni iriya karatasi kuko bayimanitse ahantu bavuga ngo ntibaza aho mba bayimanika ahantu, noneho umuntu arayinyoherereza. Ntabwo nzi ibyo by'urubanza niba hari aho bari barabimanitse cyangwa batarabimanitse, ariko ntabyo nari nzi.
Ko mwagiye mu rukiko rw'umuryango w'ibihugu by'uburasirazuba mu karega leta y'u Rwanda kubera kiriya kibazo cya UTC ndetse urukiko rukemeza ko mutsinze, ibyo mwatsindiye mwarabihawe?
Nta na gatoya, kandi noneho ntabwo twarashimiye urukiko rwa East Africa guca urubanza rukerekana yuko twarenganye, ariko uburyo baturenganuye ntabwo twabwemeye kuko bavuze ngo bazaduha amafaranga ya UTC yagurishijwe kandi twebwe tutemera kuyigurisha. Ubu rero twarajuriye dusaba yuko bahindura ahubwo bakadusubiza ibyacu aho kuduha amafaranga yo kugurisha, kuko no kugurisha nabyo bari berekanye mu rubanza yuko bitakurikije amategeko bitagomba kubaho.
ubu rero mukaba mutegereje yuko urukiko rw'umuryango w'ibihugu by'uburasirazuba bwongera gufata icyemezo.
Ruzasubiramo no mu kwezi kwa 11 icyo gihe rero bazatubwira icyo bemeje.
Gana Tribert Rujugiro aya batwa ndabashimiye cyane ku bwaka kanya mwahaye ijwi rya Amerika.
Murakoze Venusti, mugira umunsi mwiza.
Ijwi rya Amerika ryagaragaje kuvugana n'umuvugizi wa Sentare Harrison Mutabazi, ariko gushika ubu ntibirashoboka turabandanya tumurondera kugira ngo tubashikirize icyo abivuga ko. Tubibutse inshuti mwese ko mukamara bandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kino mu Kinyarwanda. Ibisirikare mu bihugu biri mu nzira y'amajyambere mu bice bitandukanye byo ku isi na cyane cyane mu bihugu byo muri Afurika kenshi usanga bifise uruhara ruboneka muri politiki muri ibyo bihugu. Iyo hari icuka kibi cya politiki, abasirikare barakunda kuhabonera akaryo ko kwivanga muri politiki mu gutembagaza intwaro zihari bagafata ubutegetsi. Akarorero gaheruka kwigaragaza nako mu gihugu cya Guinea, aho abasirikare batembagaje ku munsi w'Imana urangiye Perezida Alpha Conde. Ubushakashatsi bwakozwe bwasanze hamaze kuba igeragezwa rya kudeta zirenga 200 mu karere ka Afrika kuva mu mpera z'imyaka 1950. Kubera iki akarere ka Afrika ariko karangwamo amakudeta menshi cyane kurusha utundi turere two ku isi? Kubera iki akibandanya no muri ibihe tugezemo? Mugenzi wacu Fidele Niyongabo yavuganye na Atanase Karayenga, umunyeshamakuru w'inararibonye, akongera akaba n'umuhinga mpanuzo jambo yigenga ku bibazo bijanye no gutangaza amakuru ari i Paris mu Bufaransa, na Professeur Denis Bashimiye Ubusa yigisha muri kaminuza ya Burundi mu gisata kijanye n'intwaro y'ibihugu na benegihugu, Departement d'histoire et sciences politiques muri Faculté des lettres et sciences humaines ari i Bujumbura.
Tugerageje kuvuga uko ibintu byifashe mu bihugu bitari bike vya Afrika. Nkuko mwabivuze, turabona yuko uburya naho twinjiye mu ntwaro zitegerezwa kwitwa iza demokrasi, igisirikare umuntu yovuga ko kitigeze kiva neza na neza muri politike. Aha no kwibutsa yuko imbere yuko ibihugu bitari bike, imbere y'imyaka 1990, imbere yuko ibihugu vya Afrika bitari bike bija mu ntwaro ya demokrasi, bija mu kugarageza intwaro ya demokrasi, ibihugu bitari bike byatwagwa n'abasirikare, ariko kandi n'ibitatwagwa n'abasirikare navyo vyari bihugu bitwagwa n'abasivile, ariko abasirikare bafite uruhara runini cyane. Igihe rero haziye uku kugerageza intwaro za demokrasi, igisirikare ku ruhande rumwe wamengo kiravuye muri politike, ariko ntikigeze kivamo. Uburo rero umuntu yotanga n'ubukurikira, mbega iyo umusirikare ibwirizwa shingiro rivuze yuko uburongoye igihugu ategerezwa kuba ari umusivile, hanyuma umujeneral agatanga imihoho, hanyuma akaja kwitoreza umwanya w'umukuru w'igihugu, mbega vyukuri uyo muntu aba ari umusivile? Akandi karorero ni aho tubona abasivile bashoboye gushikira ubutegetsi, ariko tukabona baguma bakorera mu kwaha kw'igisirikare. Ni ukuvuga rero yuko muri rusangi uku kuvuga ngo ni ukugaruka kw'abasirikare ku butegetsi, umuntu abiravye neza ahubwo yovuga yuko n'ubundi ataho bari baragiye neza na neza, kuko bagumye bafise uruhara rukomeye cyane mu vy'intwaro, mu vya politike, mu bihugu bitari bike vya Afrika.
Nawe Atanase ubibona gute kuri icyo kibazo?
Jewe naciye mu Gisodani, narize i Gisodani, narize muri Cairo, narize mu Burundi, nariteguriye kuba umusoda. Hanyuma ikintu nibuka cyane ni uko bavuga yuko ngo twebwe abasoda abasirikare ngo nitwe dukunda igihugu gusumba abasivile, kandi bakavuga yuko ngo abasivile bama bariye disipline, kandi ngo bakavuga abasivile yuko ngo bama basa n'abantu badakunda igihugu ngo abagikunda kandi bashobora kucivuga ari abasoda. Rero ako gatsima kuko wiyumvira ko umusoda ko ari wewe ujejwe igihugu kari mu nyigisho y'igisoda mu by'ukuri, harya mwarimu arabivuze neza, harya naho bataba bakiri ku ndwaro abasoda ntibaja kure cyane. Ikintu cya kabiri cyerekana yuko bataja kure cyane, burya abasoda kandi mu bihugu byose tuvuga ngo ni Burundi cyane, mu Rwanda cyane, mu Bushinwa cyangwa muri Etats Unis, abasoda bose igisoda mu bihugu byose gitwagwa n'abantu batemera yuko abasivile cyangwa abanyagihugu cyangwa inzego zishinze amateka n'izindi zimenya ibiriko birakorwa mu gisoda, zimenya yuko inkoho bazikuze aha n'aha n'aha, zimenya yuko abasirikare banywa imyimenyerezo aha n'aha n'aha, bakorera mu mwihishiro ukomeye cyane, bivuga yuko n'amahera bakoresha nta amasenguza amakereka cyangwa kandi na za media ntabwo bashobora kuja kubaza ushebye cya major ati mbe amahera mwayakoresheje he mwayakoresheje gute inkongo mwaziguze hehe abasoza banyu mwabarungise kwiga hehe ibyo byose byamara amabanga bivuga yuko burya abasivile benshi mu bihugu byo muri Afurika bapfa guswara muga batwara abantu bafise ubushobozi bukomeye cyane kuko inkongo zirimo amahera menshi cyane nta appel d'offre publique ihaga
umuntu arabye mu bihugu biteye imbere kuri ibyo mwari ko muravuga mfatiye kuri ibyo muri ibyo bihugu bimaze gutera imbere muri demokarasi usanga igisirikare kijejwe gukingira inzego n'imbibe n'ubwigenge bw'igihugu ntikivange muri politique professeur Denis wavuze ko urabye nk'ibihugu biri mu nzu y'amajambere na Afrika bigoye kubera igisirikare kisa n'ikitigeze kiva mu nzego za politique niki umubona cokogwa kugira ngo igisirikare kimere nko muri ibyo bihugu bimaze gutera imbere muri demokarasi
ubwa mbere kugira ngo hagire igikogwa umuntu yovuga ingene abanyafrika bonyine ubwabo basanzwe babona ubutegetsi bwa politike muri Afrika gushika uyu munsi ubutegetsi bwa politike babubona yuko ari ubutegetsi bushingiye ku nguvu ni ukuvuga force physique ni ukuvuga uwo muntu afise inguvu niwe afise ubutegetsi iki rero biravye neza mu bihugu biteye imbere mu bya demokarasi mu bihugu by'Uburaya na Amerika urabona yuko nabo aho gushingiza ubutegetsi bwa politike ku nguvu nabo babushingiza ku mategeko iki rero kiratandukanye cyane kuko muri Afrika uko kumenyera yuko ubutegetsi ya butegetsi ari ubwo umuntu afise inguvu bica bituma biha abasirikare kibanza cya mbere mu byo gutegeka gushika ubu iyo habaye kudeta hanyuma akaba ari igisirikare gifata ubutegetsi abantu benshi babyakira kandi ibintu bisanzwe kandi mu bisanzwe byategezwa kwakirwa yuko ari ibintu bidasanzwe
ku bwanyu Atanazi muhavuga iki kuri icyo kibazo
jambara yuko mu by'ukuri nk'uko professeur abivuze abantu baramenyereye yuko hatwara ingufu narekeje kugira ikiganiro na president Ndadaye imbere yuko atogwa muri icyo kiganiro yo yavuze ati ninashitogwa ninatsinze amatora ndakurahiye nta busegetsi buzaba bukifatwa biciye mu makudeta emwe yagiye hakiri kare kuko nk'uko profesora yabivuze abantu bamenyereye yuko udafite inguvu inguvu y'inkoho z'inkoho nibyo ariko n'inguvu z'ubwoko abantu bafise ubwoko mwinshi w'ubwoko abateye imbere bibaza yuko ngo gutwarwa n'abatsinze mu matora mugabo bakagucura bufuni na buhoro ngo nivyo bakabona yuko ngo majorite itezo kwama ari ifite ijambo izo nguvu zica mu buryo bwinshi hari n'abandi bacisha inguvu mu matungo ufite amahera menshi muri banki ukabwira uti jewe nije gushisha inguvu zo gutwara ibindi bigaca mu buryo bwinshi rero ndakubwire yuko mu by'ukuri ako gatsima kuko bacisha mu nguvu inguvu nyinshi zikazova mu bantu batumvise yuko umunyagihugu wese uwo ari we wese aba muto aba amugaye abagwaye aba ari umuntu w'imbaraga nke afise uburenganzira bungana n'abandi banyagihugu bose kandi afise uburenganzira ntakorwa ko ukugira ati jewe nshaka uwundwara ari uyu tudashize kuri icyo cyiyumviro yuko ari abasoda ari abasivile ari abanyamahera ari abashaka gukoresha ubwoko ari abashaka gukoresha izindi nguvu zose zishoboka bumve bamenye yuko dutegerezwa kubaha iteka n'ibanga ry'umunyagihugu uwo ari we wese agira ati jewe ntoye naka kandi nimumwubahe mumwubahirize aho niho amakudeta azobaheza ariko bibandanije uko ni ukuri inguvu z'igisota zizokwama zicisha imbere inguvu z'igisivile kandi noneho abasivile n'abasoda usanga bafite uruhara mu hamwe mu gusabagaza igihugu je nibuka amadiskuru amajambo yahamavugwa kudeta yihabaye na hamwe babakiri bato ntibiyibuka ivyavuzwe kuri micombero atombowe ivyavuzwe kuri bagaza akombowe ivyavuzwe muyoyewe yaratsinzwe ku matora ariko kenshi na kenshi abashaza bama baza bigira ngo n'abamarayika ngo bazi vyose bashoboye vyose hanyuma ugasanga n'ukuri imyaka ikurikira abagoye nabone ko nuko bimeze
mfatiye nko ku karorero biheruka kuba kudeta iheruka kuba muri Gine uko mwariko murabivuga abasirikare Mamadi Doumbouya yayoboye iyo kudeta avuga ko icatumye bafata iyo ngingo bwari ubukene bw'abanyagihugu na cyane cyane mu bakiri bato na ruswa bavuga ko ngo byari byimonogoje mu gihugu Professor Denis yari karavuga atanazi ko abo bagize ayo makudeta baza bafatiye ku byo bavuga ko ibintu biba byayanzaye mu gihugu haba hari yo ruswa ubukene abantu batabona iyo baja bakaza bigira ko ari bo bafise izo nyishu yamara kesho bashitse ku butegetsi bakamara kumviriza ngene buryoshe biragora kugira bahave kubona nko mu mabarabara ya Conakry igihe bari ko batembera bagize kudeta ugwaruka ruza kubasanganira n'ibintu bidasanzwe niki hemwe mubona cokogwa kugira ngo ibintu ntibigume muri ubwo buryo aho indwaro ziba zigisivile zihari kumbura abasirikare babona ko zageze ahantu abanyagihugu batacizimvamwo batacizere bakizivitiye bakabonera ko kandi ryo kukuza nabo badakora ibyo bemeye kurushiriza kugira bahakoyoka abanyagihugu
murumva ubu nzitwa yuko ibihugu bitari bike byo muri Afrika vyagiye muri intwaro ya demokrasi no kuvuga abarongozi cyo kimwe n'abaserukira abene gihugu tuvuge mu nama nshinga mateka n'inama nkengo za mateka abo bahashira kuko batowe ni nkuko mu gifaransa twovuga yuko bagirana contrat bagirana amasezerano hagati yabo n'abene gihugu bifatiye ku migabo n'imigambi baba bashikirije bazobarangurira muri ico gihe bisigura yuko baba bahaye umwizero abene gihugu muri iyo migambi bakavuga bati mwebwe muzoheza mumeregwe neza ariko rero uko abatari bake mu bashakashatsi bagiye baravyerekana naho hari abategetsi baboneka biciye mu matora uretse ko natari yake dusanga hari amatora atarayo kumugaragara ataraya demokrasi nk'uko vyategerezwa dusanga abo bategetsi gusa baboneka biciye mu matora mugabo ingendo ari ya yindi ya kera yababandi bashaka ku butegetsi bidaciye mu matora no kuvuga mu bihugu bitari bike vya Afrika nuko nabivuze ubutegetsi bushingiye ku nguvu uzosanga ubutegetsi bwubakiye kuguteza imbere n'ugukiza abiwabo n'abategetsi abo nkuko yerekana bivuga atanazi nabo musangiye umuryango abo musangiye intara abo musangiye ubwoko abo musangiye amadini mu bihugu usanga akaze mwindiyane z'amadini ivyo navyo bigatera ishavu n'inzigo abandi uzosanga ubutegetsi bushingiye kukwegeranya amatungo ndetse hakaba nukwikiranya amatungo ya leta n'ayabarongoye igihugu uzosanga ubutegetsi burangwa no kwigungira ku butegetsi cumule de fonctions cyane cyane ku bintu bijyanye n'umukuru w'igihugu aho ucusanga mengo ikintu cyose atari wavuze ijambo rya nyuma ntigishoboka ni ibyo mu Faransa yitse presidentialisme monocentre ivyo kandi bigaca bituma nk'umukuru w'igihugu agerageza kwerekana ko atari we atawundi muntu yoshobora kurongora igihugu ivyo rero vyose birashavuza abari bafise umwizero yuko mu vyukuri igihugu cyari kigiye kurongorwa neza ivyo vyiza ntibabibagirire aho rero niho hashobora guca havyuka amashavu ashobora gutuma cya gisirikare kigaruka mugabo kikagaruka nacyo nyene atari kuvuga ngo nuko aricyo kibishoboye gusa ahubwo kikagaruka kubera aricyo gifise inguvu z'ugushobora kugira ayo makudeta ikindi novuga nimwe abamunkundiye ni ikibazo kigoye cyane icyo bita problematique mu gifaransa no kuvuga iki kugira ngo ubutegetsi bwemerwe n'abene gihugu umuntu abushikira biciye mu matora ariko iyo uwo muntu yatowe hanyuma agaca akorera inabi abene gihugu akabangaza akabica akabapfungira ubusa akanyuruza amatungo ya leta ndetse agaca yugara urubuga rwa politike kugira ngo ntihashobore kuba impinduka aho rero hatahaza ikibazo none ko guhindura ubutegetsi biciye mu matora bidakunda kubera urubuga rwugaye mwumva ubutegetsi busha buhinduka bigenze gute nicyo gituma rero ivyo ushusanga bihaye urubuga abasirikare bafise inguvu mugabo nabo nyene ugasanga ntibazanye ziza kuko nkuko mugenzanje yabivuze mu vyukuri umuntu yovuga ko atari navyo bagenewe abasirikare ntibagenewe kurongora ibihugu
cyuti mwese mukundi radio ijwi ry'Amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke nga turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twashikirije turashimiye kandi na Dieudonné Cyubahiro yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye Frederic Munikije ariwe yarabihagarariye turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamu mubandanye mumviriza ibindi biganiro by'iradio ijwi ry'Amerika mugira amahoro mu ngoro wa mwiza